mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda no muri cya 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazwe Ndongo ibiganiro by'ino mwanya ikaze mwese inshuti bakunze.
Natumye kwa kajyo keza kwanza gushimira bene igihugu twabonye yuko bahuse hakiri kare kugira ngo baze gutora ikiri ku mutima yuko tumaze kunyugwa n'umutima gukunda igihugu cy'u Burundi.
Uyu ni umukuru w'igihugu cy'u Burundi Perezida Pierre Nkurunziza ashimira abatoye bose ihinyanyuga bwibwirizwa nshingiro. Nkurunziza ati amatora yagenze neza ariko mu mizero y'abarundi urunani rwahimirije gutora oya siko babibona. Agatongwasa arinatanga uturorero tumwe tumwe cico atashimye. Muraza kuvyumva mukanya mube hagufi ya maradio yanyu. Ariko mu nkundire mbanze ndababwire muri make ku murwi wawo ni wa MONUSCO muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo watangaje ko abasirikare bawo babiri bari barabuzwe irengero ku munsi wa gatanu batowe ari bazima. Ivyo vyavuzwe na Florence Marshall avugira MONUSCO nubwo atavyinshi yatanze ku muco kukungene batowe abasirikare. Mu kwibuka ko bari banyuruje igihe imodoka barimwo abasirikare 13 ba MONUSCO zatewe n'abarwanyi ba Mai Mai mu ntara ya Tanganyika ni mu manuko bushira ubuseruko bw'ico gihugu. Episkopi muri Kamerun nekuru no wa gatatu baragaragaje umubabaro bafise ku mutekano bandanye uhungabana mu ntara zivuga ururimi rw'icongereza. Basaba ko hatunganywa ibiganiro kugira ngo bakinge intambara hagati y'abonse rimwe. Episkopi bamenyesha ko kuva mu mwaka w'2016 intara zo mu buraruko bushira uburengero hamwe n'izo mu manuko bushira uburengero ziri mu bihe bigoye aho atamunsi wijana atamuntu ahasize ubuzima. Kugikigo mpuzamakungu Crisis Group cishinje gukinga no gutorera inyishu intambara gifise icicaro aha New York muri Leta Zunze za Amerika gishikiza ko abantu bashika ku 120 hamwe n'abajeje umutekano bashika kuri 43 bamaze gusiga ubuzima muri ubwo bwicanyi. Amaze gupfa ku ruhande rw'abiyonkuye ntibazwi ingene bangana. Nchuti bakunzi b'ijwi rya Amerika muriko murumva ijwi rya Amerika mu ryanino mukurindira ko risubira kurekurwa gukora ku mirongo ya FM yugawe n'urwego rujeje gucungera ibinyamakuru mu Burundi. Muratwumva mu gitondo ku mirongo migufi kuri metero 25 kuri metero 31 na metero 41. Ku mugoroba naho mutwumvira kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda ho turi kuri FM 104.3, muri Congo ni FM 94.9 na FM 95.2. Kuri Facebook turi kuri VOA radio yacu no kuhinga bwa none wezitatu akaburungu radio yacu.com.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabaheka z'inshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika. Uno munsi igihugu cy'u Burundi cazindukiye matora ya kamarampaka. Amatora ariko araba mu ntara zose zigize Uburundi na hahava haba amatora mu buserukizi butandukanye bw'ico gihugu mu bihugu bitandukanye nka Leta Zunze za Amerika, Ufaransa, Ubiligi ho bamaze gutangura gutora. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza aho yatoreye Ibuye asanzwe avuka mu ntara ya Ngozi yashimiye abo bose baje gutora kandi avuga yuko ibihe by'amatora mu gihugu cy'u Burundi abanyagihugu bo vyizera bakavavanura n'ingeso yo kwa mabase vyavuyemwo. Reka ibindi kuri no nkuru tubaze mugenzi wacu Fidelite Ishatse yabikurikiranye.
Ku mutumba wabuye muri komine Mwomba mu ntara ya Ngozi n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza n'umutambukanye wiwe batoreye ibyo biro by'itora bikwishije shingiro Kibuye twashite mu gaturutu dusanga imirongo y'abantu ari miremire hari hamwe twavuganye bemeza yuko bashitse igice cy'isa 10 za gatondo igice cy'isa 12:45 umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaraheje gutora aho hari inyuma y'iminota iri hagati ya 10:15 ashitse ku biro vyitora ntiyashitse aje gutora ubwo nyene yabanje kuja hagati mu murongo maze aratonda mu kiganiro habenyesha makuru yaje gutora avuga ko yashimishijwe n'ingene abarundi bitabiriye amatora
batumye kwa kajyo keza kwanza gushimira bene igihugu twabonye yuko bahuse hakiri kare kugira ngo baze gutora ikiri ku mutima yuko tumaze kunyugwa n'umutima gukunda igihugu cy'u Burundi kuko bimenyetso bigaragaza gukunda igihugu kwitwararika amategeko hamwe n'amabwirizwa y'igihugu cyacu b'igihugu gitwagwa n'amategeko byatwagwa n'amabwirizwa bizashimira kwa rite ubyambere rukuru risuma yandi yose icyo tuma rero abarundi bose bategeza kubazwa ije n'iyo bwizwa shingiro
mu gihugu cy'u Burundi babishika aho ivyavuye amatora bitemegwa na bose ko 2010 no 2015 hari batavuga rwo n'ubutegetsi biyamije ivyavuye amatora twabaje mu kuri igihugu cy'u Burundi batampungenga afise ko ivyabaye mu igahise byo subira yishuye ati
twabwireza yuko iyo ngendo twibaza yuko keno giye guhinduka bimvira ko ari ngendo yashaje kuko abantu bazutera imbere tukibuza yuko mu ngendo ya demokarasi mugiye kuraba no kugira ibyo bamaje bashikiriza bahagaze bijyanye no kwizoshimira inanyuye turize neza yuko abarundi bose bazoshima bagatekana babonye ibyavuye mu matora ariko tunabene igihugu kuko biba ku mugaragaro nayo uwo kwirenda kure yuko agomba guhakana uburenganzira bwiwe
ayo matora twagiye turaca ku mutumba wa Buye no mu vyegwa twasanze imirongo miremire y'abantu bakiye mu maso bari bambaye amakoti biboneka yuko bazindutse cyane batubwiye ko baje gutora kubera ko banyuzwe n'insiguro baronse
twaseguriwe yuko Uburundi bugiye kuronka agateka kwishyira kwizana niko gateka ka mbere twe twabonye yuko tugiye gutera imbere mu byo igihugu gifata mu byo gikora atamuntu ari ku ruhande rwacu Uburundi ntibwari bugoroke naho bwari bufise ibikorwa gukora ariko hari aho butashobora gukora kwikora
ikintu cyanje nubu kiguma kigaruka ni kuri ayo masezerano y'ubu bw'abarundi abariye tuzohagararako je nka jewe nk'igihugu cyikubye mu Burundi yasaba yuko tuza tugendera ku bintu byo nka hamwe iwacu kandi tuza tubavuga ngo tugendere ngo ku masezerano reka tugendere ku masezerano yaho iwacu icyo nicyo kintu cyarashobeye no kunyura
abandi nabo baremanga ko aya matora y'ubu atandukanye n'agiye araba muri kahise
itandukanye n'ayandi kuko aya matora ari karaba uno munsi na bene igihugu bonye n'ubwabo bayishiyemo uburyo bwabo nta mfashanyo tujye turarondera hirya no hino narashimira cyane ngira abene igihugu bitanze mu kuterera kugira ngo aya matora agende neza n'uburyo buriko burakora uno munsi bwibire muri bene igihugu nyene ubwabo
ibiro by'itora byari bicungerewe n'abapolisi hamwe n'abasirikare bacungera amatora abenshi twabonye arawo mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD kuri umwe byonyene niho abantu bo mugambwe CNDD-FDD bari bavanzwe n'umwe wo mashyirahamwe atabigamiye vya politike nawe nyene igice cya 3 ntiri bwahashike ariko rero mu gihe abantu bategekwa kuja gutorera aho biyandikishirije hari habo bitorohereza akabona ko uyu muntu atwara ikinga
gendo turiko turagira ngo kuja mu matora kubera amahera y'itike ari menshi kandi ari ataya hafi kuduha nk'amamodoka tudugana kuri gusa kugira tujye gutora ni nk'ayo 2000 n'amajana 5 byo kuduga kumanuka naho urumva n'ibihumbi 5
ndatoye hari icyo uba
harimo ikibazo kuko nitworonka ingene dukorera mu ibarabara kubera hari habara baducungera by'urujya n'uruza bo mu batagisi bwe baca baguma baturondera batubaza ikarata y'amatora ko twatora utayifise baca baza baraguca amahanda
Iri byitwa shingiro iko irakora ubu ni 2005 rikaba ryarakuye 1992 ku musozi Buye komine Mwomba mu ntara ya Ngozi Fidelite yashatse ijo rya Amerika
Fidelite ishatse aho rero Ingozi mwumvise ku mutumba wa Buye hatorewe umukuru w'igihugu cy'u Burundi Perezida Pierre Nkurunziza kundi mutumba wundi w'intara kundi mutumba wundi wa Chiri wa komine Kiremba intara ya Ngozi hatoreye Agaton Wasa aramutswa urunani ya mizero y'abarundi Agaton Wasa yavuze yuko abanywanyi biwe bariko baraburabuzwa reka twumve ibindi kuri no nkuru mu nkuru twateguriwe menyesha makuru wacu Ingozi Jean Bosco Ndarurinzi
Gwasa Agato arongoye urunani amizero y'abarundi yashitse ku biro vitora vya Chiri nk'igihe cy'isaha 4 yabwiye abamenyesha makuru icatumye ashima gutorera kuri uwo mutumba avuga ko
ashimira kuza no gukora icyo gikorwa ngaha kubera yuko na cyane cyane hari abantu bagenda bigisha yuko ngo gwasa ngo batinya amatora ngo gwasa ngo ataja mu matora abantu naje kugenda bibere cyane ntagire umuntu azosubira kuza kubabesha ngo sishobora kuja mu matora
umukuru w'urunani amizero y'abarundi ari mu bigishije guhakana ibyirizwa shingiro kwasa aratora utunenge itora ryo kuri uyu wa 17 ukwezi kwa gatanu 2018 utunenge yemeza ko tutamusha inkokora
azanya bihanga barayimwisekeza mu rijoro bakubita abantu abandi baje gupfunga mu rumonge ari nubo barayibishe muri commune Bugarama nahandi hijya no hino ibintu hamwe n'ivyo twumva bikoreka no ngaha turiko turatorera hari aba mandateri bacu babiri bafuse ku rutonde ejo nk'aya mu magego ya saa 5 saa 6 nibishobora kuduca intege kuko ibyo ari byo byose ukuri kuzokwamara ukuri kandi umuco uzokwamara umuco icyo nzi nuko abarundi baraciye akenge ni nacyo gituma kubera batinya yuko abantu bavuga icyo biyumvira icyo bipfuza twumva hijya no hino zagweza za muzinda n'ahandi bariko baragenda bafata abantu bakabafata ku nguvu batonze ku murongo bakabinjirana ngo ingongo nutore ngo niko bakwigishe gutora ngo tora nga
aho umukuru w'urunani amizero y'abarundi yatoreye hari abanyagihugu benshi bari bahejeje gutora batubwiye icyo bifuza inyuma y'itora ry'ibwirizwa shingiro
gutora twatoye nkuko bitegekanije mu ibanga ntangere ry'umuwari we wese gisigaye turindiriye ikiza kuva mu matora icyo nk'umunyagihugu usanzwe nosaba abarundi bene wacu turazi ko na bibiliya bitubwira ngo imvugo yawe irabe ego canke oya mu gihe hotsinda oya bemere ko hatinze oya mu gihe hotsinda ego abatoye oya bemere ko batoye oya hanyuma tugume tubanye mahoro n'umutekano
nusaba yuko nyine matora nyine baza kubiharura neza atangorane abarundi twese ntituza kwidoga ntaza kugira bidoga kuti twibwe cyangwa ntitwibwe
dusaba nyine yuko dusanze nyine baharure neza hanyuma ibintu bigende neza dusanze nyine ari sawa uko tubisanga kose niko tubyakira
uko ndabyakira uko byagenze ndabyakira uko nyene ntacyo mpindura
tubajije gwasa uko yiteguye kwakira ibiva muri iryo tora we avuga ko hakiri kare kugira gira ica bivuze ko
bari ko bajana abantu cyane cyane abantu b'abakenyezi imbonera kure ziza zibakora ku murongo ngo tuje kukwereka inyimutora none ivyo we wumva wovuga yuko ari itora ry'ukuri kandi abantu bategetswe ibyo batora atari ivyo bo bigiriye bo nyene kubiva ku mutima wabo dufize n'impungenge ko arashaka gutora na kenshi kuko ndavyaho naciye hose nabonye yuko abantu bitabiriye by'ukuri akamo twabateye yuko bose bozinduka bagatora mu gihe rero ibiharuro byoza binyuranye n'ibyo biyandikishije ku buryo bugaragara yuko harimo ibintu bidatomoye urumva byogora kuvuga reka turindire hashike yuko haba guharura niho twomenya icyo tuvuga bivanye n'ibyo bivuye mu guharura
kuri ivyo urunani amizero y'abarundi runegura umuvugizi w'umugwi w'igihugu ujejwe gutunganya amatora ntacyo yashimye kubivuga ko ntagwamiye Prosper avugira uwo mugwi yabwijwe rya Amerika ko agifise amakenga afatiye kwihagarikwa ry'imirongo y'iyo radio kugira ayivugire muri komine ya Kiremba y'intara ya Ngozi mu buraruko bw'Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
Jean Bosco ndarurinze gwase atoreye aha Ngozi umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pyankuru nziza nawe atorera Ngozi nyene bose bavuka icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu nawe atora muri zone ya Nyakabiga ni mu gisagara ca Bujumbura niho avuka reka twumve aho yatoreye uko vyagenze twabitegure n'umenyesha makuru wacu i Bujumbura Raymond Zimana
Henshi mu gisagara cha Bujumbura abanyagihugu bashise mu bibanza vyitora imbere y'isaha 12 zari zitegekanijwe zo mu gitondo aho naho basanga abakozi bo mu bibanza vyitora bagitunganya aho batorera naho bitafasha umwanya munini henshi hibonekeza imirongo miremire ariko yagendera gabanuka uko umwanya wahera abanyagihugu bemeye kuvugira kuri mikoro y'ijwi rya Amerika bavuze ko baje gutora kugira nabo baterere muri kazoza k'igihugu
gutora no kuvuga hariho imigambi igihugu kiba gifise umunyagihugu wese umva arafise kuvuga hahagaze ego kugira iyo ngingo ifatwe abifise mu ruhara nawe nyene
barasavye yuko tuja gutora kandi hariho n'abenegihugu basavye yuko yohinduka urumva igitigiri caba basavye ko bihinduka umusikiraza kugaragara abashaka ko biguma uko byahora biraza kumenyekanira mu matora ibyo bifise inyungu nini cyane ni intwaro rusangi uko dutwagwa tubifise ku ruhara
ko kwikira neza yanje ni yabarundi bose kandi ni ibintu byiza uko bisabwa n'amategeko kandi bivarogorosa mu nyagihugu bari wese abyiyumvira
naho abo batoye ku ishure gisumbuye rya zone cy'ibitokeho turi muri komine Ntahangwa ababa ba 20 barungise gutorera mu kigobe kuko amazina yabo ataboneka ivyo batatahuye kubera biyandikishirije muri ico kibanza ikindi kibonekeje nabiyandikishije mu zindi ntara bataronse amahirwe yo gutorera aho mu Cibitoke
proje narimwe ruguru zimaze guhera nta kuntu nari gusubira ruguru none twe gituma narinje rero kugira ngo nanje nkwize ubwenegihugu bw'iwanje kuko ntatoye nzoba niyambura ubwenegihugu bw'iwanje nari niyandikishije igiharo mu ntara ya Rutana
twebwe twiyandikishirije nga nayo twaje gutora batubwiye ngo ntibikunda ngo nitugende mu Kigobe kandi mu Kigobe tutiyandikishirije abajejwe guhagarikira amatora batubwiye ngo baravye mu maliste nga ntibadutoramo tugende mu Kigobe mu Kigobe naho ntidushobora kugenda tutanditswe naho nyene iyo liste ntishobora kuboneka nico kibazo dufise
ngaha niho twiyandikishirije muga dushitse ngaha batubwira ngo ni mu Kigobe aho mu Kigobe nta naho tuzi kuko twiyandikishirije ngaha nyende batubwire ikuntu twoja mu Kigatana déplacement dufise bamwe nta
mu mugwi ujejwe amatora mu gisagara ca Bujumbura bemeje kwico kibazo ca Banyacibitoke bakizi ko habaye ingorane mu gusohora intonde z'abiyandikishije bamwe basanga babanditse ko bazotorera mu Kigobe. Terence Bizimana arongoye mu gwisepi mu gisagara ca Bujumbura akaba yabasavye kwigora bagashika aho babwiwe kugira batore. Nayo kubiyandikishije ruguru yabwiye Ijwi rya Amerika ko hari ibiragwa kugira batorere muri ico kibanza. Icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu we yatoreye ku ishuri ryisumbuye rya Zone Nyakabiga Gaston Sindimwo yemeje ko yakoze umurimo wo gukunda igihugu. Yashimye ko amatora ari kugenda neza mu gihugu acamenyesha ko leta iza kwemera n'ibiza kuyavamo.
Uravye ingene imyamamazo yagenze uwa yego yarigisha uko ashatse uwa oya yarigisha uko ashatse uno munsi rero nuko abarundi bo bene ijambo baza kudushikiriza ico bagomwe kandi twebwe muri leta ico arundo za gushikiriza nico dukorerako
haba mu bantu ko bugisagara ca Bujumbura hagati mu gisagara no mu buraro kose aho twaciye haboneka abarorerezi bake kuko nk'imigambwe haboneka abarorerezi ba CNDD FDD umugambwe uri ku butegetsi hamwe na burunani rwa mizero y'abarundi gusa mu gihe no mashirahamwe yigenga hibonekeza make Eric Nsengimana arongoye AJAP rimwe muri ayo mashirahamwe yemeza ko aho ishirahamwe giwe ryaciye byagenda neza kuko n'agakosa kaboneka kaca gakosogwa asaba ko atavyegeranyo vy'ikinyoma vyokogwa n'abataje kuraba ingene ibintu biriko biragenda.
Aho maze guca hose ndahabona CNDD-FDD tukabona amizero y'abarundi nta yindi migambwe ndabona ku ma bureau de vote n'amashirahamwe simeshi cyane kuri tele no vuga nti umuntu aze gutanga raporo y'ikintu yakoze kuri tele tube abapatriote dukunda igihugu umuntu yibereye muhira nta bari ko yandika raporo y'ibintu atari karabona kuri tele.
Igikorwa citora cy'ukwemeza canke guhakana ibwirizwa shingiro y'u Burundi rihinyanyuye rirangirana n'uyu munsi wa kane abanyagihugu baje gutora barangiye hacako gukigikorwa cyo guharura ivyavuye muri iryo tora ku mabiro yose mu bibanza byose iryo tora ryabereyemo ivyo navyo bica bijikanwa mu migwi y'amakomini jeje gutunganya amatora imbere y'uko bijikanwa ku gwego rw'intara no rw'igihugu mu gisagara ca Bujumbura. Raymond Zimana, Ijwi rya Amerika.
Raymond Zimana harakoze rero na kuri we duce dusozerera ikice ca mbere c'ikiganiro iwanyu mu ntara aho mwumvise twari twababwiye bakuru bakuru batoye muri ivyo vya kamara mpaka y'uno munsi mu kanya mu gice ca kabiri duca dukubitira mu zindi ntara nka Rumonge hamwe na Muramvya naho turabe uko vyagenze
guhera isaha 11 n'igice gushika isaha 2 zo mu gitondo mwo twumvira ku mirongo migufi y'ibihumbi 325 9,585, 9,815, 11,995. Guhera isaha 10 gushika isaha 2 zo mu ijoro mwo twumvira ku mirongo 13,630, 15,460, 15,675, 17,575. Naho guhera isaha 2 gushika isaha 4 zo mu ijoro mwo twumvira ku mirongo migufi 6,400, 9,470, 10,170, 13,630. N'Ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Turabandanya n'ivya referendumu mu gihugu c'u Burundi unaho twerekeze mu ntara ya Rumonge aho abaserukira urunani ya mizero y'abarundi bayemeza ko bamwe mu ndorerezi zabo zitari nke bahagaritswe. Rekumenyesha amakuru y'Ijwi rya Amerika Chrissy Munezero yabikurikiranye abitugire ku muriri.
Uruje n'uruza rw'abantu bagiye n'abariko barava mu biro vy'amatora niko gwaranze komine Rumonge mu gitondo co kuri uyu wa kane. Inyuma ya masaha abiri amatora atanguye ubusanzwe aserukira urunani amezero y'abarundi mu ntara ya Rumonge yaciye atangura kuronka abamwakura mu mihingo itandukanye yo muri komine Rumonge. Umushingamateka Obed Ntakiruta avuga ko nubu akironka makuru atamuhumuriza.
Muri rusangi no kuvuga nti akajagari cyo cyo kwita amatora nyezi na amatora hari ufate muri komine Rumonge ariho amabiro n'uko angana amajana 2.52 aya mabiro n'uko rero twakereza gushya mandatere n'uko muri mizero y'abarundi ariko abashika 72 bose babasohoye ama accreditation yabo bari twabahaye akinywa n'abantu muri bwabo bugiye bageze bo bayashikana mabiro n'uko abaprezida basanzwe barongoye amabiro n'uko babirukanye accreditation ngo sido banyinurira ntako ntashobora ibyo ashoboye nagerageza kubikora ndanafigura ariko nyafi
ntabaciriye mwaho mu minago habaye imishamirano
kwa mandateri wacu bashizwe ku ngufu n'abaprezida b'amabiro n'uko katagomba kuba katagasha utuntu tunenge twari n'uko hariho abariko baratora kabiri kabiri.
Kubuyo aserukira amiziro y'abarundi mu ntara ya Rumonge icizere si cinshi kubiza kuva muri aya matora.
Ubuye bita kuva muri aya matora nta cizere namba na kitoya kuko amatora yitwa ariko araba kuko manyanga gusa ariko abaza atore kwa matora ariko bakumugaragaro bariko batindika abantu ngene batiza gutora ariho n'abantu bariko basubira inyuma babonye cyo kwakirira abagenzi babo nyina gutora banza gutamikwa ibyo muri bya ribyo cyose no barira abasinacane cyane barongoye sepi banda mase barakwiye kubone kuraba neza na cyane cyane ibanye aya maburugo cyuko twagerageza kuvuga hijya no hino babikorere ko ejo cyangwa igeje ntaza twara mu matora yagenze neza nta kibazo twasemeye amatora ariko araba kandi amanyanga ariko arahabera n'amanyanga agasanga
igihe cy'isaha zitanu n'igice kwegereye umugwi wigenga ugejwe amatora mu ntara ya Rumonge bakaba batumenyesheje ko ivyo bivugwa batari bwa bimenyeshwe. Leopold Niyongabo arongoye sepi Rumonge akaba yemeye kugica tubwiye mu masaha ari imbere mu Rumonge. Chrissy Munezero, Ijwi rya Amerika.
Chrissy Munezero arakoze. Mu masaha ari imbere turaza kubandanya tubabwira uko biriko biragenda ahatandukanye. Imuramvya ngo hari utunenge tumwe tumwe twagiye turibonekeza, muraza kuvyumva amakuru yacu ari imbere mu kiganiro muri Isanga. Tuza kuba rero twagihariye ivyerekeye amatora ya kamarampaka naho nyene, aho haba abanyagihugu haba n'abariko barakora iyo igikorwa gitandukanye ku rubuga. Muza kumva ico baza kugira bavuga. Ntituza gusiga inyuma abanyagihugu aho muri kugira ngo namwebwe muze kutubwira uko mwatoye. Mukurindira rero ayo masango yose ndababwiye amakuru ya saa moya, amakuru ya saa 12, ikiganiro muri Isanga. Ubu naho mu kiganiro iwanyu mu ntara, namwe tubagaruke ko aho muri mu ntara mwatoye gute, mwagiye gutora, mwabonye byari byifashe gute. Tugiye kubaha akanya hama mutuyagire. Chilisa, no anko baba, wali mwengo, wali mwema, baba wuruma, upa mbingu na tumia, wasule wiso, singwa toto, takusifu, takwabudu. Dio sababu tese wa sante Nishike mkono Nisianguke Naitaji usada Kutoka kwako Nipe nguvu na uvumilivu Baba Niwe wako Niwe wako Zama kila pande ya dunia Kuna viumbe za kila aina Kuna sisi kwa mfano wake Mungu baba Ni mwenye kutujali Mungu baba Ni mwenye kutujali
kutupenda Nelipangapi kwa uhai wako Mepana lini kwa kubarikiwa Mungu ni mwema mwenye rehema zote Nishike mkono nisianguke Nahitaji msaada kutoka kwako Nipe nguvu na uvumilivu Baba niwe wako Mbele zako, tukipika magoti papa Tusame dhambi zetu Tuko mbele zako, tukiwa wanyenyekevu Baba tupe amani Tuko mbele zako, tukipika magoti papa Tusame dhambi zetu Tukombele zako Tukiwa onyenye kefu Baba tupe amani Tupe amani ya nyo Tia sababu Tuateza gita Ivi Tuateza gita Kwa sifa na kwa baka Kwa utukufu wako Tukikukuza
Juti bakunzi bacu mutwihanganire murabona ko nari ndabimereye ko tugiye kubahamagara ariko amatelefone mu gihugu cy'u Burundi ntariko aracamo nta nimwe muzo turiko turahamagara zimaze gushika zitanu zose tugerageza zaciyemo mutwihanganire rero nta kundi ariko turaza gukomeza tubandanye bikunze turabakura bidakunze turaza kuca tubandanya na tuno turirimbo mukurindira yuko duhava tugaruka abanyamakuru bacu bakatubwira uko vyagenze mu makuru yacu yo hanyuma
Zako, tukipika magoti papa Tusame dhambi zetu Tuko mbele zako Tukiwa wanyenyekevu Baba tupe amani Tuko mbele zako Tukipika magoti papa Tusame dhambi zetu Tukombele zako Tukiwa wanyenye kefu Baba tupe amani ya nyo Tia sababu Tuateza gita Ivi
Nukorero ninga haduchedu sozele kigani Ruanyu munhara chono muse Mumvise kovita kunze kwa matelefone Mugiugu chuburunda chamu hugirango Tua hama gare tua mutugiru kubili kubila genda Riko tuko kiutayu kumugiugu chose Riko alaba itora gya ego change oya Kuvizere kei hindu gwa Givgiriz gwa anshingiro Humukuri giugu chuburundi pia ngurunzi Izaho ya tore iwe asanzwa vuka munhara ya ngozi Yashimiye abanyagihugu bose batorera kandi yizeza yuko amatora ibizovamwo bizomenyekana bidatevye ku ruhande rwa Ngozi nyene hatorewe agatongwasa aramutswa mizero y'abarundi we yavuze yuko abanyagihugu abanywanyi b'amizero y'abarundi bariko baraturatuzwa nk'imurumonge abagera kuri 74 bariko bararorera uko bigenda bahagaritswe mu tuzu bariko bararoreramwo twaza kurigaruka ko mu makuru yacu yo hanyuma mwakoze rero nshuti bakunzi biju rya Amerika muze kubandanya mutwumviriza haba kuri Facebook canke haba kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa.com nuko no ku mirongo migufi na Ridiane nahazwe ndayifurize kugira umunsi mwiza. Turaza no kubabwira mu buserukizi gutandukanye hari mu ngaha Washington DC uko bizoba byagenze.
VOA Afrique.